Ngiyi nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Sangui kaze bakunzi mwese mutezaye amatwira radio nzamba gatseka kawe njya sango rya makuru mu kirundi twabategure kuri no munsi wa kabiri turugenekerezo rya 15 kigarama umwaka wa 2020 ayo twabaturukanije nayo akaba hagaze ku ngiro nkuru zikurikira. Igipolisi cy'u Burundi cyaraye gihagaritse abakobwa n'abakenyezi bagira hakwijana numwe bari kubategurwa kuja kugurishwa mu bihugu by'Abarabu kikaba cyabasanze mu nzu. Igipolisi cyamenyesheje kwipanzwe n'ishyirahamwe rizwi n'amategeko mu Burundi iri muri quartier ya Buterere muri commune Ntangwa ni mu gisagara cha Bujumbura amashyirahamwe agwanya ibyaha njabukambibe ariyamiriza ibyo bikogwa. Mutunzi na ishyirahamwe gishinze kugwanya igitsure n'isesogo ry'amatungo ya leta Oricom risaba umukuru w'igihugu gushyiraho itagisi ku matungo umuntu afise mu ntumbero y'uko ayo mafaranga afasha abanyagihugu bari mu bukene budasanzwe. Amafaranga ari hagati y'imiliyaridi igihumbi n'igihumbi n'amajana atanu ngo niyo ategerezwa gufasha abanyagihugu baboro mu gihugu avuye muri ayo matagisi. Munara ya Rumonge naho havugwa iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa rimaze iminsi. Abanyagihugu bavuga ko badi mu bukene budasanzwe basaba abajejwe intwaro gufata ingingo zo kumanura ivyo biciro. Byose twari bateguriye muri ano makuru hagarariwe mu bunga bw'ivyuma na mugenzanje Innocent Kubwimana mu kanya isase amakuru mw'idonito.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Aramakuru tuyahere kuri no nkuru ivuna gwibwa mujanye n'umutekano muke hari umwigeme yarayishwe arashwe mu ijoro ryarayikeye muri quartier ya Buyenzi ni mu gisagara cha Bujumbura akaba yabakwibarabara rya gatandatu nimero 32. Amakuru radio inzambi kura muri iyo quartier avuga ko abantu bakoze ubwicanyi baje nk'abakiriya binjira muri restaurant hakorera uwo mwigeme. Umwe muri abo bari baje muri ubwo buriro yaciye arasa uwo mwigeme asanzwe ahakorera. Ayo makuru avuga ko uyo mwigeme yitabye Imana ageze kwa muganga gushikuba bakoze ubwicanyi ntibaramenyekana uko ababikoze ubwo bwicanyi baciye burira imodoka barahunga bahejeje gukora ubwo bukozi bw'ikibi. Nemeje kubabwira abakobwa n'abakenyezi ijana n'umwe bariko bategurwa kuja kugurishwa mu bihugu by'Abarabu kuri uyu wa mbere barasanzwe ahantu hamwe mu nzu iri muri quartier ya Buterere muri commune Ntangwa mu gisagara cha Bujumbura. Inzu igipolisi cyabasanzemo ikaba isanzwe ipanzwe n'ishyirahamwe rizwi n'amategeko mu Burundi mu ishyirahamwe ONLCT Uwe Ton Frère rivuga ko iby'urudandazwa rw'abantu mu Burundi biriho bitakiri agaseseshwa rumuri kandi bikwiye kugwanywa na bose atanu umwe yigize sindabibazwa. Inkuru twategure na Bonfils Niyongere.
Abakenyezi n'abigeme batowe mu gitondo cyo kuri wa mbere muri quartier ya Buterere mu gisagara cha Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'Burundi. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi muyize inkuru nziza yamenyesheje abamenyesha makuru ko abakenyezi n'abigeme bari abaziga kuja kugurishwa mu bihugu by'Abarabu. Avuga kandi ko baje kubona bakora urudandazwa rw'abantu bakorana n'amashyirahamwe ari mu bihugu byo muri kano karere.
Baramaze kumenyekana ko bafite aho bakorana bari cyane cyane mu bihugu bya Tanzania, Uganda na Kenya. Aba rero akaba ari rwarudandazwa rw'abantu, aba bantu baje kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe bashaka bashora. Murumva rero ko ari rwarudandazwa rw'abantu ubujijwe rwirwa ruyamirizwa ku isi yose abatari bake bagiye badasize imiryango yabo. Bisigura yuko rero gushika ubu imiryango yabo itazi yambo ryabo ari nacyo gituma tubasaba yuko bashobora kuba barabuze abantu babo abigeme cyangwa abadamu ko boshobora kwegera igipolisi kugira ngo baze kuraba by'ukuri yuko abo bantu babatwa barimwo.
Prime Mbarubukeye aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ONCT Uwe Ton Frère rigwanya mabi no gucuruza abantu muri rusange avuga ko kubona abafatwa bafite impapuro z'inzira zatanzwe n'inzego zibijejwe bigoye naho nyene gusigura.
Ishyirahamwe gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONCT Uwe Ton Frère cyashaka by'ukuri gutera ibyasi divuye inyuma ubwo rudandaza ngo abantu basubiye kwibonekeza mu gihugu cyacu cy'u Burundi iyo nyifato yo kudandaza kiremwa muntu aho usanga abakenyezi n'abigeme batwagwa nk'inyagano ugasanga rero bagomba gutwagwa hanze kudandazwa nk'intama bajanye ku macuniro kandi rimwe na rimwe ugasanga bafashwe bafatanywe n'impapuro z'inzira zikwije ibisabwa ari byo rero bituma abantu badatahura neza igituma ibyo bintu byose biriko biraba
ishyirahamwe Honest Weton Frere risaba inzego zose za leta n'abandi bose babishoboye gukora ibishoboka byose ngo urudandazwa rw'abantu ruhagarare mu Burundi no muri kano karere.
Bonfils niongere mwari w'abakenyezi n'abigeme ina mahoro hanira mahoro umutekano mu Burundi na wenyine uriyamiriza ibyo bikogwa uvuga ko bigayitse iyo ngendo ngwije kwemeza ibyo abaranye hagati y'akazi na muntu mu Burundi badasiba kwiyamiriza. Marie Louise baricakarongo yo muhari amagara y'abategetsi na cyane cyane abakenyezi barongo yabandi gufata ingingo zikingira abo batwara tumutega amatwi
ari ina mahoro abakenyezi n'abigeme baranira mahoro n'umutekano turongeye kwifatanya n'abarundi bose ngo twiyamirize ako kabi kabishe gakoregwa cyane cyane abakenyezi n'abigeme tuhamagara abategetsi baba bajejwe bya politike cyangwa ubutungane cyangwa intwaro n'umutekano ngo bahagarike iyo nyifato itakigira ikibanza iteye kuri n'amategeko y'igihugu n'amasezerano mpuzamakungu arababe n'ivyo twebwe turemeza kugora rudandazwa rutoshoboka ngo gonge rutere imbere mu gihugu abategetsi batari muri ivyo ari abo ba politike ari abo barabije ubutungane intwaro umutekano n'abandi mu gihe bo bakora umwe wese ivyo ajejwe ivyo ntivyoshoboka ivyo bimwenyi byofatwa bigahanwa bigatotezwa abana b'u Burundi bagakingirwa ugo rudandaza rero ntigoshoboka abategetsi batabifashije ababikora ku nyungu zabo canke kubwoba canke kubataco bajejwe canke ataco bababaye mu byo bashinzwe ntako abo bantu boheza ngo begeranywe bahabwe ibyangombwa hanyuma bapakigwe bagende abajejwe igihugu batabizi batabishigikiye canke ngo bakingire kibaba ugo rudandazwa ntigonarama abo bantu bose turiko turavuga batari muri byo umuhari ina mahoro rero urateye akamo abakenyezi bari mu nzego na cane cane barye bari mu nama nshinga amateka bari muri leta ngo basabe ko hofatwa ingingo zihuta kugira ngo abavyeyi abana n'abavukanye bacu bakingigwe urudandazwa ruhagarikwe rutuzwe n'iryo teka ry'abarundi kazi tukeneye twifuza naho rihagaze turateye akamo kandi mwese barundi kazi abato n'abakuze nimwumve neza mutahure ntatunga muzokura muri urwo rudandazwa ataramarushwa isoni n'ibimaramare.
Amakuru twabategure tubanaze kuri no nkuru ivunaguye imisoro ibiri ifisi ingoma indwi imwe icapye ko idarapo y'igihugu niyo yafashwe ku muhinga mu wejo kuwa mbere hahise n'abapolisi b'abarundi bajejwe gucungera imibe ikirere n'abanyamahanga bakorera ku biro vy'Kabanga mu gihugu cya Tanzania huko amakuru atandukanye radio inzamba ya Ronse avyemeza Obed Nshimirimana na Yannick Bigirimana ngo bakaba bari bajabukanye izongoma z'u Burundi muri Tanzania batabifitiye uruhusha izongoma zikaba zaciye zigarukanwa mu gihugu abasore nabo uko ari babiri bakaba babaye barafungirwa ku kirindiro c'igipolisi kiri ku mupaka w'ikobero umuntu mbere yo kugira amatoza
ukudaserukirwa bikwiye kw'abakenyezi mu nzego namwe mu mabi afatiye ku gitsina. Umukenyezi ni kirumara mu itunganywa ry'umuryango ariko kenshi ntibamwizigire mu itunganywa ry'igihugu. Sagaseseshwa rumuri abakenyezi n'abigeme b'abarundi kazi ntibaserukiwe bikwiye mu nzego na cyane cyane mu zifata ingingo. Ariko amasezerano y'amahoro y'Arusha yo mu 2000 ategekanya ingero ubutegetsi bwogabanganywa yahaye abakenyezi ibice 30%. Uretse kwivyo bice 30% bitigeze byubahirizwa mu bisata byinshi n'ivyo ari bihasanzwe byaragabanutse. Niyo umukenyeza kuwe cyangwa ahinduwe mu mabanga yarajejwe akenshi asubirizwa n'umugabo. Leta y'u Burundi yari ikwiye guha abakenyezi ibibanza bikwiye mu nzego z'igihugu nk'uko amategeko y'igihugu na mpuzamakungu abitegekanya.
Ako ni akamo kahajya inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Amakuru twabateguriye tubanaze mu gisata cy'ubutunzi, amafaranga ari hagati y'imiliyaridi 1000 n'igihumbi n'amajana 5 yategerezwa gufasha abanyagihugu baboro mu gihugu ngwaja mu mifuko y'akagwi gato k'abarundi. Ishyiramo Rikome Mwikete yandikiye umukuru w'igihugu uri musaba koshigwaho itagisi ku matungo umuntu afise mu ntumbero y'uko igihugu gifasha abanyagihugu bari mu bukene budasanzwe. Gabriel Ufiri asaba ko iryo tagisi ryoharugwa kuri 30%. Tugamutse Gabriel Ufiri arongoshira hamwe Orikome rwanya igiturire n'isasaguwa ry'amatungo ya leta.
Nukuvuga abarundi benshi bugarijwe n'amagorwa atagira urugero. Arico gituma mwishira hamwe na Orikome tuzatahura na gatoya ukungene dusanga haramazu umuntu umwe akora muri leta canke afata ivyo muri leta usanga afite amazu 3 amazane amazu 5 mugabo naganda bibutse aho babikura. Mwibuke umurundi anyoye ifanta, umurundi aguze iritiro y'igitoro, umurundi aguze amayinite, eka ikintu cyose ugura ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi utegeza gutanga mu itagisi n'imiburi iburi hagati ya 20% na 40%. Ibyo murabizi neza, hariho benshi batabizi batavyiyumvira, ibyo barabizi. Uguze inzoga no kuvuga biyeri, amusteri, ifanta, amazi utegerezwa gutanga n'imiburi iburi amahera hagati ya 40% na 20%. Ibyo rero twebwe tugasha dusanga ayo mafaranga aho yatezwa kuja murabizi ko yose acagenda mu kigega ca leta bigaca muri rya tegeko ryitwa budget général de l'état. Ubu ayo mahera ageze hagati y'igihumbi n'amajana 5 vy'amamiliyaridi, amamiliyaridi 1500 y'amafaranga y'amarundi. Ayo rero yategerezwa kucaza gufasha baboro bamwe badafise, ariko siko bimeze. Murabona neza yuko muharura amazu ari ngahe Bujumbura, ari Gitega, ari Ngozi, ari n'ahandi, usanga beneyo arabakoze muri leta ku ruhande rumwe, abandi nabo usanga ari abarunka amasoko ya leta na niyo migu yabo bantu babiri. Abo rero usanga nabo badashika 10% y'abanyagihugu bose, nta na 5% bashika, bagaca baza kurya aboro bakarya barya babicayeko, bakaza kugina politiki bavuga ngo bariko kugina politiki abanyagihugu. Twagomba tubabwire neza yuko ibyo bintu bidashoboka, tugomba kubahiriza ibyo amategeko avuga. Arico gituma twebwe mu ishyirahamwe Rikome twibaza neza yuko hoshigwaho iritagisi twasavye ryo kuva ku 30% kuduga cyofasha cyane.
Ishyirahamwe Rikome rirekana abantu borishwa iryo kori ku matungo yabo n'ubunyene Gabriel Ufiri.
Abo yarihani bande? N'umuntu afise inzu igira 2, igira 3, igira 4 kuduga. Abo bose umwe wese yo yariha, kandi ku isi hose niko bigenda. Uko umuntu agira byinshi niko ariha kugira ngo afashe abandi. Kuko nta muntu akwiye kubaho mu gihugu umwe yikoreye igihugu abandi nabo bikorewe. Murumva yuko ari paradox, murumva ko ibyo bintu bidashoboka. Arico gituma twanditse runo rwandiko twifuza neza yuko vyokogwa, kandi kuneza y'igihugu naye handi hoho tuzoguma tubona hari injyane mu gihugu, abantu bose birukira gutwara, abantu bose birukira kutwara kubera atakindi bipfuza atari kurya abanyagihugu babishayeko.
Tukibandanye n'amakuru twabateguriye mujaye n'ubutunzi nyene ibiciro by'ibifungurwa bimaze iminsi byaraduze mu ntara ya Rumonge. Abanyagihugu bagura ivyo bifungurwa bakavuga ko bariko barazingana cyane cyane ko hasanzwe hari n'ubukene, basaba abajejwe intwaro gufata ingingo zo kumanura ivyo biciro. Tubibaze Audace Nimbona.
Ibifungurwa biboneka ko byaduze gusumba ibindi n'umuceri, ibiharagi, ibirayi, ifu y'ingano hamwe n'imyumbati. Ikiro c'ibiharage cyavuye ku 1500 mu mafaranga y'amarundi kija hagati y'1600 n'2000 bivanye n'ubwoko bwabyo. Ikiro cy'ubufu bw'imyumbati ubu kigurwa amafaranga 1200, nta kwezi guheze cyagurwa amafaranga ari hagati y'800 n'900. Ifu y'ingano canke y'amasaka umufuko wavuye ku 28,000 uja ku mafaranga 60,000. Icyo giciro cy'ifu y'ingano chatumye igiciro cy'imikati n'ibindi bikorwa mu ifarine biduga. abanyagihugu bavuga ko bibagora gusuma na cyane cyane muri kino gihe cy'iminsi mikuru yimirije iheraheza umwaka. Ikindi bavuga gituma bitoroha n'imbibe zugaye hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanyi na cyane cyane biturutse ku kiza cya COVID-19. Ariko rero abajejwe intwaro bagiriza abadandaza ko boba bikika mu kiza muri no minsi mikuru mu kunyegeza ibyo bidandazwa. Basaba abajejwe intwaro gufata ingingo kugira ngo ibyo biciro bimanuke. Baba abajejwe intwaro canke igisata cy'ubutunzi mu ntara ya Rumonge nta numwe twashoboye kuronka kugira ngo agire icyo bivuze ko.
Naho dasinibona tumukengurukira imbere yo gusozera ano makuru nitwo kubagira abagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri uno munsi wa kabiri iminsi 411 bafunzwe bakaba bacira umunyororo wo gufungwa imyaka yuri n'igicamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na senare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Abamenyesha makuru bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibyo mashyirahamwe y'abamenyesha makuru n'abaranira gatsi akazi na muntu biyamirije bagasaba nyabuna kubarekugwa atagisabwe. Ninano rero makuru twabateguriye kuri no munsi wa kabiri cyo tuyasozerera n'abakengurukire mwese mufasha umwanya wo kudukurikira. Shimira bagenzaje bo mu rugana afashe kuyatorokanya inosagumana n'ari mu hunga bw'ivyuma n'ari ndamukengurukiye. Ano makuru mwari kumashikizo na Joe Bertrand ndakuriyo nkaba ndayipfurije kuranirwa muri hose na ubutaha.